amashimwe abaye umwami wacu. Ni indirimbo nshasha twaririmbye irimo ibi vya kera ko vyahindutse bishasha kuri twebwe. Yadukoze ko nako twamukoze ko mu kwizera hari ubushobozi bwaceva muri we. Nuno munsi ubwo bushobozi buracava muri we. Twumvise tumaze kumva ibintu byinshi mu ijambo ry'intanga marara harimo no muri izi ndirimbo twumvise byinshi. Ndiko ndaraba mu butumwa bwa mwereza bwa namu buvuga ngo uyu Yesu ndamugire gute. Ku rupapuro rwa 25 aho yari avuga ati ubushobozi bw'irishengero kuzuba rugusukwa kwa mwe muyera ariko arakorera muri twebwe hagati yacu ku rugezo ruto mu gihe ryabuye ry'agasongero rizoba rimanutse ngo rifatane n'umubiri. Ariko igihe umutwe n'umubiri bizofatanira ubushobozi bushitse bwa mwe muyera buzoca bugaragara ku buryo n'abapfuiriye muri Kristo basinziriye muri Kristo haize imyaka amajana bazozuka bafise ubwiza bw'ukwera kwiwe bace bazamurana natwe baje mu ijuru. Ubwo bushobozi ni mwe muyera. N'ibintu byiza cyane Imana yavuze mu ijambo ryayo yatubwiye muri aya majambo kandi cyiza nuko dushobora tukavyizigira. Amajambo y'abantu ntawo yizigira, arashobora kuba arimo ibintu mengo bisa neza ariko ntacyo aba asiguye. Ariko ijambo ry'Imana ni iry'ukuri kandi Imana irahagarariye buri jambo ryose yavuze. Ninde muri twebwe yoshobora kwibaza yuko abantu nk'uko byanditswe hano ngo abantu basinzire cyangwa bapfuye haheze imyaka amajana bamaze gucika umukungugu umuntu atakinashobora kubona kandi ninde ashobora kwibaza yuko mu kanya isase bazozuka ko bazozuka bafite umubiri mushya natwe bazoba bakiri bazima tuzohindurwa maze duce twese hamwe duce tuzamurirwa hamwe. Ninde ashobora gusigura ivyo bintu? Ninde ashobora kubitahura? Ukwizera konyene niko gushobora kubitahura ku bantu bisi. Ivyimana vyose kuri bo n'ubupfu ivyo bitangurana n'ukure niremwa bigaherana n'umugambi w'ubucunguzi ku bantu bisi. Ivyo Imana ivuga nivyo ikora kuri bo n'ubupfu. Nico gituma Pawulo yari kirabanye abikorina akababwira ati umuntu w'inyama n'amaraso ntatahura ibiva kuri mwe mu w'Imana kuko kuri we n'ubupfu. Umuntu w'inyama n'amaraso aravuga ati kubera iki nkeneye ubucunguzi, kubera iki umwami yabwirizwa kubambwa, ni kubera iki, kubera iki ibi n'ibi n'ibi, aguma abaza ngo kubera iki kibazo gikura ikindi. Ariko uwizera arabona iby'Imana kandi akamenya umugambi w'agakiza w'Imana maze akemera akinjizwa muri uwo mugambi munini w'agakiza w'Imana. Ntitukibaza ngo kubera iki Imana yakoze ibi n'ibi n'ibi, ahubwo twibaza duti kubera iki jewe nakoze ibi canke nakoze. Nicyo kibazo twibaza maze tuza imbere y'inyonga z'umwami. Hari ikintu kiri ku mutima wanje nk'uko mubizi ko twoshobora kurimbura ku butumwa bwavuzwe inyuma y'ukugurwa kwa bimwe ndwi matandatu cya gitabo ko tutobwirengagiza ubwo butumwa tutobwirengagiza ahubwo tureke Imana ivugane natwe ivugane natwe gushikaho ijambo ryayo rizoshitsa icyatumye rirungikwa kandi Imana irunga ijambo ryayo kugira ngo ishobore kudukiza kugira ngo ishobore kudufasha ishobore kuduhubura kugira ngo ishobore kutwigisha irunga ijambo ryayo kugira ngo itubwire ivyo ishaka kutubwira muri kino gihe mwijanga mwiyintanga marara twumvise ibintu vyinshi umwami wacu yaravuze byose ibintu byose yarabivuze ko ivyari bigiye kuba byose ivyari yarabivuze ko nakozwe ko numurongo twasome muri Matayo gica umurongo 23 avuga ngo niba abahama mu gisagara kimwe muhungire mu kindi umwami wacu ntiyavuze ngo nimusenge kugira ngo guhamwa guhagarare none kandi murazi none intumbero y'ivyo kugira ngo bagende baravuga kwari kugira ngo bagende baravuga ubutumwa ibisagara bigende birabwiga ubutumwa bwiza kimwe ku kindi iyo ni yari intumbero akenshi turashobora kwicurikira maze tukavuga tuti mana yanjye kubera iki ibi bimeze gutya mbega ntushobora gukora ku mitima ntiwoshobora gukora ku mitima y'abatizera kugira ngo urongore ivyumviro vyabo kugira ngo bashobore kutwakira bugurura imiryango bugurura imitima natwe tubabwire ibyo gakiza ariko none ego none ibindi bisagara none bizovyumva uzokumva gute ubutumwa bwiza ariko muhamwe muri iki gisagara muzoca mujya mu kindi gisagara kandi ntibagiyeyo kugira ngo ntibaba bagiyeyo ngo bagende kuvuga iby'uguhamwa kwabaye mu gisagara bavuyemo ahubwo bajya mu gisagara kimwe bagiye kuvuga ubutumwa bwiza maze igihe babona bikomeye bagaca bajya mu kindi gisagara uko ni ku ijambo ryadushikire natwe rirakwiragiragisha ku mpera z'isi ego turashobora kuvuga duti kubera iki byaciye muri iyo nzira ayo majambo kubera iki tuyarekere umwami kuko ntidushobora kuyishura nabivuze mu kanya gaheze twashobora kubaza tuti ni kubera iki Imana yemeye ko umuntu agwa kubera iki byabaye ngombwa ko ubucunguzi bubaho kubera iki nibi oya byose tubirekere Imana maze turabe mu kwizera ivyo yakoze maze tuvyakire kandi dushime kubw'ivyo nk'inkora ko nuko hama hari ibintu bibiri byama bigenda bibangabanganywe uwizera n'utizera iciza n'ikibi byose ko ari bibiri bigenda bibangabanganywe muri ino si itagiramo amahoro tugirana amahoro n'Imana biciye kuri Yesu Kristo umwami wacu muri ino si irimo umujyano kandi itarimo uburuhukiro twaronse uburuhukiro bw'ubugingo bwacu muri Yesu Kristo umwami wacu kandi nicyo kintu cyiza cyane kubona abizera nicyo kintu cyiza abizera bafite muri kino gihe kandi kibatandukanye n'abatizera kandi ndibaza yuko abatizera bategerezwa kubabara cyane kubera ko badashobora gutahura ibi bintu ariko Imana yaduhaye gutahura iduha kwinjira mu mugambi w'agakiza kandi ikona cyo kwa gatatu heze ku mugoroba kiracyari mu byumviro byanje twasomye ijambo ridasanzwe mu bavugishwa n'Imana kandi by'ukuri ryari ryacu ryadukoze ko cyane rigarutse mu byumviro byanje ko ishengero ku iherezo ribwirizwa gusa n'uko ryari rimeze mu ntango icyo kintu twarakize ko kandi ijambo twasome kuwa gatatu ku mugoroba turikuye mu bavugishwa n'Imana Yeremiya lisa naho rilaba kino gihe kiri hagati na hagati ariko nta nkeka ni gihe cyiherezo kuko ni gihe kibi abavugishwa bari baravuze ko n'umwami wacu n'intumwa kandi umwami wacu yaravuze ati iyo minsi itagerugwa nta numwe yorokotse nko biri muri Matayo 24:42 ni nako bizogenda hari mirongo ibiri cyangwa itatu yakiza mu byumviro byanje nshaka kuyisoma muri make tuyisangire namwe ku batari bari hano kwa gatatu uheze ku mugoroba nasomye mu wavugishwa n'Imana Yeremiya igice cy'icyenda kandi nguma nshaka kuguma ndahasoma nguma nsoma n'amajambo aha umvuge n'uhora havuga Yeremiya igice cy'icyenda umurongo wa kabiri icyo mangaza mu bugaragwa mu ndaro y'abahita kugira ne ubwoko bwacu ndabuvemwo kuko bose arabasambanyi bakaba umuhari w'abagabo bajyarukana murongo wa gatatu bafora ururimi rwabo nk'umuheto kugira ngo barekure ibinyoma bacitse abahambaye mu bihugu ariko batabiheshejwe n'ukuri kuko bava mu bibi bakaja mu bindi kandi ntibamenye ni je uhoraho mbivuze murongo wa kane mwiyubara umuntu wese yubara umubanyi wiwe kandi nihagire uwo muri mwebwe yizigira mugenzi we uko umuntu wese agendanira ubugunge mugenzi we kandi umubanyi w'umuntu wese agenda muremenhaniriza mu wa gatanu kandi umuntu wese ahenda umubanyi wiwe ntibavugane ukuri batoje ururimi rwabo kuvuga ibinyoma bigoza gukora ivy'ukugabitanya erega uba ni hagati mu binyoma ibinyoma nivyo bibankisha kumenya nije uhoraho mbivuze murongo w'indwi none rero uku niko ranye n'ingabo agize atahe atenzo bavugutira mbagerageze ikindi nogirira wa mukobwa ari bo bantu banje niki murongo munani ururimi rwabo n'umwami wica ruvuga ibinyoma umuntu wese avugana n'umubanyi wiwe iby'amahoro mu kanwa kiwe ariko mu mutima wiwe aba amujyamiye murongo w'icyenda mbega ivyo ntibizotuma nisidukira nije uhora mbibaje mbega umutima wanje ntuzobihora ubwoko bumeze gutyo hano rero twasomye ijambo kandi twabonye yuko iri jambo ntiryabwiwe abanyamahanga abantu batazi Imana ariko ryabwiwe abantu b'Imana ni jambo ryavugishijwe kandi turavye ibubamfu hano ku gice cy'umunani iri jambo narivuze ko ubushize Zurich ariko tubwirizwa kwibaza ingene duhagaze imbere y'Imana mbega turi bene data b'ukuri cyangwa turi beyita bene data mbega turi abagenzi b'ukuri kuri bagenzi bacu cyangwa siko turi by'ukuri turi iki imbere y'inyonga z'Imana mbega turi iki imbere y'inyonga z'Imana atari ivyo wewe wibaza kuri jewe cyangwa ivyo jewe nibaza kuri wewe nkuko bamwe bashobora kuvyumvira ariko nuko Imana itubona murongo wa kane uravuga ngo umwe wese yubara umubanyi wiwe kera umuntu yiyubara umwansi ariko uno munsi umuntu yiyubara umubanyi wiwe haravuga ngaha ku murongo wa kane ngo kandi wizigira muri mwebwe ntagira muri mwebwe yizigira mugenzi we kuko umuntu wese agendana ubugunge mugenzi we ku murongo w'umunani naho kica kabiri cy'umurongo w'umunani ngo umuntu wese avuga n'umubanyi wiwe iby'amahoro mu kanwa kiwe ariko mu mutima wiwe aba amujyamiye dusome mu byakozwe n'intumwa turabona yuko mu ntango ku munsi wa Pentecote hari abantu 120 nta numwe numwe muri bajya abantu yari afite icyo yidogera mugenzi we muri bajya 120 bose bari bahuje umutima n'inama, bakoraniye hamwe kugira ngo bashobore kwibonera Imana. Kandi baza yuko bagije na 20 bari bakoranye bahuje umutima n'inama, baruta 40 bakoranye barongwe n'indi mwemu abantu bashobora kwibonera Imana. Imbere y'abantu turashobora kwigira icyo tutari kumbure, ariko imbere y'Imana turi neza na neza icyo turi uhereye ku wa mbere gushika ku wa nyuma. Nta muntu n'umwe ashobora kwinyegeza imbere yayo, imbere y'inyonga zayo. Nta muntu n'umwe ashobora gukora byiza, ashobora kugira icyo ahinduye. Ariko hariho imwe yonyine ishobora kuduhindura wowe na jewe, ikaduhindura burundu muri twebwe mu mitima yacu. Kandi iyo niyo ntumbero, niyo ntumbero y'ikoranye cyacu iyo tuje kumva ijambo ry'Imana, kugira ngo Imana ivugane natwe, kugira ngo tuje twisuzume kandi dushobore kuyireka ikore. Irindi jambo rije mu byumviro byanjye rije mu migani, ni jambo ridasanzwe mu migani 26 duhere ku murongo wa 20 haravuga ngo, migani 26 murongo wa 20 haravuga ngo, inkwi zibuze umuriro urazima, kandi hatagira uneguranira mu byongorerano imitongano irashira. Birababaje sibyo? Kera abantu barondera inkwi kugira ngo bashobore kwisusurutsa, kandi ngo hatariho abakwiragiza inkuru nta mitongano nta gucanamwo, habaho gusa umunezero mwinshi mu bantu b'Imana. Hari mirongo myinshi ya gusoma yo muri Bibiliya, kandi izira yuko Imana iza kubishyira mu mitima yacu, kandi yongere yandike ku mitima yacu kugira ngo imbere inyonga zayo dushobore kwibaza ikibazo, twibaza icyo turi. Ntituri abantu gusa, ariko turi abana b'Imana, abo Imana yakoreyemo ibintu bikomeye, yakoreye ibintu bikomeye. Ivyo yanditswe vyera bivuze mu isezerano rishasha, ikavuga ngo utagumya ururimi rwiwe, ugusenga kwiwe kuba ari ukubusa, nkuko biri muri Yakobo 1:16. Atari ngo gusenga ibigirwamana kwiwe kuba ari ukubusa, oya, ahubwo gusenga kwiwe, gusenga Imana kwiwe kuba ari ukubusa. Ugusenga kwawe, ugusenga kwanje, ugusenga kwacu kuba ari ukubusa, tudashoboye guha ururimi rwacu umwami ngo arukoreshe. Umurongo wa 26 ngo iyi nkwi zibuze umuriro urazima, kandi hatagira unegurira mu byongorerano imitongano irashira. Mana yanjye tugirira ubuntu kugira ngo ibyo bintu bihagarare. 21 ngo nk'uko amakara acana igitongorero n'inkwi zicana umuriro, ni ko umuntu w'amahane acana intonganya. 22 amajambo y'uneguriranira mu byongorerano ni nk'ibyo kurya biryoshe bimanuka bija epfo mu nda. Murazi icyo ari cyo ibyo kurya biryoshe? 22 ngo amajambo y'uneguranira mu byongorerano ni nk'ibyo kurya biryoshe bimanu. Ninde yibuka tukiri bato igihe hari hakiri udusuguti dusosa? Ntibyari ibintu tujya minsi yose, ntiyari mikate ikwiye, twari nk'udusuguti dukozwe mu buhinga. Rero utwo dusuguti dukozwe mu buhinga twara turya tukumva turaryoshe, kandi uko niko n'amajambo y'unegurana mu bwongorerano ameze. Maze uri karayumva aramira nk'uko ari karagira ibyo kurya biryoshe, akibaza yuko yaronse akaganuke nka tumwe abantu bahabwa ku munsi wa Noweli, agaca afata akarya ibyo byo kurya biryoshe atibajije ati mbega none ibi byo kurya byatekewe hehe, bivuye hehe? Arabimiragura gusa akavuga ngo biraryoshe, ngo biraryoshe ibi byo kurya. Agapfa kubimiragura gutyo gusa, bigaca byinjira bikaza epfo mu nda. Ubu rero duvuge ibindi mu rongo 43 iminwa ihemana n'umutima mubi bimeze nk'ibi nk'ikibumbano gikuyengeje kwifeza. Mwari bwasome iri jambo, hari iminwa ikuyengeje ko urukundo rw'Imana, ego umutima ariko ugasanga wuzuyemo umururazi, umutima mubi ugasanga umutima ni mubi, ntimukundane nka kumwe kwa Kayini. Ntimukundane kwa Kayini, ibiri mu mitima yacu bihuze nibiva mu kanwa kacu. Umuntu avuze ati wewe ntacyo mfana mwe, jewe ntacyo mfana mwe ne data, ndamukunda bivuye mu mutima ariko sicyahubwira icyo duhurirako. Muri ico gihe iminwa ibikubengeje ko ibintu, none mbega bishoboka gute ngo ku murongo wa 33 handitswe ngo iki, ngo iminwa ihemana n'umutima mubi usanga ikayangana wiravye kiri ku rusanga umengera tukura, ariko umutima na ukaba ari mubi nkuko byanditswe. 44 rero naho akavuga ngo uwankana atuma iminwa yiwihendana kandi abika uburyarya imbere muri we. Ufite kwango mutima wiwe abayihenda wenyine ubwiwe kandi abahenda abandi akoresha iminwa yiwe kandi azokwamara umubeshi bihe byose. Urukundo rw'Imana ntiruzi urwanko, niko tuvyizera twese. Reka mbandanye nsome 45 mu migani 65 nihagira imvugo nziza ntuze umwemere kuko mu mutima wiwe harimo ibizirandwi. Oh, ni giharuro cyiza, giharuro ndwi, ni giharuro tumenyereye twese, ni giharuro gishitse cyiza kandi gishitse atari mu byiza gusa nkuko tubibona ngaha, atari mu byiza gusa. 45 aravuga ngo niyagira imvugo nziza ntuze umwemere kuko mu mutima wiwe harimo ibizirandwi. Turahageze rero, umutima wacu biratugora kuwusuzuma. Mbe ndaretse uw'abandi amajambo meza, mwenda ndagutahura cyane. Nimba hari umuntu agutahura emwe ni jewe. Aho rero bikaba biraheze, umuntu agaca amererwa nabi, kamera nabi, kamugwa ko vyose, umuntu akibwira ngo ndaronse umuntu ntahura, ndahebye ndaronse ntahura. Ego yatahuye ukuntu agutega umutego, ahubwo yatahuye ingene ashobora kugutega umutego. Nivyo yafashe vyonyene, yashoboye kuvuga nkaho umengo avuga neza, womenga avuga neza, wemunga arahuje nawe. Nalibaje nti none ukuntu umugoroba ndavyibaza nti mbega none twe turi iki, canke abantu b'Imana ni bande, ninde Imana yo kwizigira? Ukuri kuri hehe? Ubwizigirwa buri hehe? Urukundo rw'Imana n'abantu bayo biri hehe? Urukundo ruyibere rubereye Imana biri hehe? Uno munsi abantu baravuga maze abantu bakaba babihaye insiguro, nta n'umwe ashaka guceceka. None tugira iki? Ijambo rirabandanye rikagera kure, rikavuga rikagera kure. Na iri jambo narisomye, narimaze iminsi ntayisomye. Mu migani 46 urongo 46 aravuga ngo naho inzigo yiwe yo kwipfukapfukisha ubugunge, ukugabitanya kwiwe kuzokwerekanirwa imbere y'ishengero. Hariho umunsi umwe aho byose bizoja habona, nkuko twabisomye cyangwa twabyumvise mu ntangamarara. Hariho umunsi umwe mbere n'ibinyegejwe bizoja kumugaragara, barindeta n'abashiki bacu bagenzi. Ndizera yuko umwami ariko arahamagara ishengero ngo risoke, ishengero ishengero ry'imvuga kuri mu mutima mwene data akaba by'ukuri mwene data mushiki wacu akaba by'ukuri mushiki wacu kandi akaba umugenzi akaba umugenzi w'ukuri nyakuri abantu imana natwe bw'ubwacu dushobora kwizigira mwese muravyizera kumana birashoboka dutegerezwa guhindukira tukavuga tuti mwami nubigaragaze nubireme muri jewe ku bwuntu bwawe ariko ndababwira ukuri imana nta na kimwe izokora gushika igihe tuzoba twahindutse mu mitima yacu bimaze iki gufata vino nsha ukayishyira mu bibindi shaje mbega bimaze iki kugira gusigwa amavuta gukuru ukundi n'umuhezagira ukundu ukuru wundi kandi mu mitima yacu tutahindutse bimaze iki hakiri uko hari hari kera ibyo byo bimaze iki bimaziki iyo migisha yose iyo meza gere yose izo mpano zose zimaziki ibyo bikono byose bimaziki bijya bintu byose dufite bimaziki hamwe twobidondagura tukavuga tuti mwami mbega ntitwakoze ibi n'ibi n'ibi mu izina ryawe tukavuga ibindi n'ibi n'ibi nko mu izina ryawe nko byanditse muri Matayo 22 umwami yoca turaba agaca tubwira ati nukuri sindabazi sinzi niyo muvuye ndizera yuko umwami hari kintu ashaka gushika ko biciye muri ubu butumwa bwose twumva ndibaza yuko ari cyo gihe igihe ni kinyene aho tubwiza gushira ukuboko ku mutima wacu ku mitima yacu maze ibintu by'ukuri bigahinduka ndazi ko atavyo dushoboye ndabizi ariko tuvuze tuti ego tukavuga imana tuti ego tukamubwira tuti mwami turaje mu nyonga zawe kugira ngo ushobore gushikira intumbero muri twebwe ntituza ngaho kugira ngo twumve ijambo ryawe gusa ariko kandi tuza hano kugira ngo dushobore kwibonera ivyo rivuga bishobore kudushikako n'andi majambo ntidushobora kuyasoma yose ariko hari hakiriho hari ahantu hamwe mu gitabo kimwe cyavugishwa n'Imana Mose ariko ntidushobora gusoma ayo majambo yose murazi yuko mbere no mu isezerano rishasha bino bintu ibi bintu biravugwa mu isezerano rishasha ari umurongo twasomye ubushize mu Banyefeso igice cya gatandatu murantunga ni Banyefeso igice cya kane Abanyefeso igice cya kane umurongo 77 ngo kandi nimwe ikibanza umubeshi cyangwa umucokoranyi Imana ingirire imbabazi kandi tugirire imbabazi twese kugira ngo dushobore kubona yuko kwiherezo ishengero ritegerezwa kuba kugaruka rikaba nk'uko ryari rimeze ku ntango abantu bavutse ubwa kabiri kubw'ivizigiro bizima abantu Imana ishobora gushyiraho ikimenyetso namwe mucyamwe muyera abantu bafise kamere ya Yesu mu mitima yabo kandi bakayigaragaza nashaka nsome muri make imirongo ibintu bike byo muri buno butumwa kamwe n'abana namurazi yuko ari ubutumwa bubabaje gose kandi bukora ku mutima n'ubutumwa buvuga ku vy'ukubambwa k'umwami Yesu kwa Yesu Kristo igihe umwami wacu yahagarara imbere ya Pilato igihe yagirizwa agacirwa kwiteka maze akikorera umusaraba gushika i Golgota Abrahamu yaciye atora uno mutwe w'amajambo aravuga ati uvuga ngo mbega Yesu ndamugire gute mbega Yesu weho uramugira ute ni kibazo kibazo umuntu wese ubwite ciwe kandi dushaka gucinjira mu mizi kandi igisomwa yasomye hano nibikeneye ko turirwa turakivuga ko vyinshi vyinshi byamaze kuvugwa hano ku papuro rw'indwi haravuga ngo rero ngo murabona ni ukwizera byose biva ku kwizera kwanyu ngo ntivyigera biva kuvyo mwiyumvamwo naho bis naho nacho bisiguye uko biriko canke naho kuko kwanze kutoba kukoba kutakiri ukuboko kw'iburyo ivyo naho bihuriye ukwizera kwanje niko kugaragaza ibintu vyose mu kwizera turabona ishusho y'umuntu yamaze gukira burundu kandi kwatera tuje imbere dushize tukishira mu kibanza cy'uyo muntu tukajana nawe uwo muntu tukajana nawe iki nacyo n'ikindi kintu murazi yuko ubushize yaravuze kuvyo gukira indwara kukuntu wa mugore yaragwaye kanseri yakize ingwa yakize aravuga ingene ukugukira indwara kwagaragaye ka kanseri iwe yari mu muhogo kandi hano aravuga mu mpapuro za mbere aravuga ngene byagenze kuko hara idaimoni niyo yari nyirabayazana niyo byari byavuye ko icyo kivimba niyo cyari cyavuye ku daimoni igihe iyo daimoni yasohoka rero kamuvamwo uwo mugore yaciye agira inkorora nyinshi acara dahwa iyo kansera arayidahwa murantunga kubona nkoresheje rino jambo hano hantu ariko hano atanga karoro akavuga ati akanyereka nawe ikakwereka ko hano ibisi ibintu by'inyama n'amaraso ariko ibi n'ibintu biraba mwemu w'Imana cyangwa bikaraba izindi mwemu zizana ibintu womenga n'ivy'imwemu ibintu momenga cyangwa zikatera ingorane zo mu buryo bw'umubiri hano aravuga kandi ati eraba aha niho bibera mu kwizera kwanyu atari mu byumviro byanyu ibi bikorwa n'ukwizera kwanyu Imana ishime kubw'ivyo nta nkeka hari ibintu Imana yaducishijemwo ariko iyo gukira ngwara nk'uku kugaragaye nk'uku uye tukavuga kandi tugashobora kuvyereka abantu bose tukabibereka ibyabaye icyo kiba ari ikintu gishobora kwemeza umuntu wese kandi turabona yuko hano ni ukwizera kwacu atari ukwizera twebwe ubwacu atari ukwizera kwacu gutyo gusa ariko ni ukwizera uwanesheje isi ni ukwizera wanesheje ku musaraba i Golgota wanesheje ubushobozi bwose bwa Satani wanesheje ubushobozi bwose bw'icyaha akanesha indwara akanesha n'urupfu arabandanya akagera kuri akavuga muri buno butumwa akabana akavuga ati ubwa mbere ariho umurongo wo muri Bibiliya ahavuga kucege ku musaraba wa Yesu akavuga icegera cya Kayisari akavuga kuri Pilato n'ibindi murawuzi igisomwa kiri muri Matayo 27:11 hanyuma agacavuga ngaha muri buno butumwa rero mbega ibintu bibabaje ati hamwe twoshaka gutora umutwe w'amajambo twovuga tuti mbega uyu Yesu yitwa Kristo wenda mugire gute dufatiye kuri kino gisomwa twasomye nashaka kongera ko ibi ngo Yesu ari mu biganza byawe Yesu bamuguhaye ari mu biganza byawe none uramugira gute igihe hari gikorane cyo gukwiragiza ubutumwa bwiza haze imyaka myinshi naravuze nti ati bijye bintu nyene abantu bakoze kuri Yesu muri kino gihe ni navyo Yesu azobakorera igihe kitakiriho maze urubanza rugeze umushibura hano ku isi nawe azoshibugwa na Yesu hariya hakujya kandi umwakira hano ku isi azokwakirwa na Yesu hariya hakujya umwakira hano nawe azokwakirwa hariya hakujya iri n'isezerano ryiwe yaduhaye. Rero niyo ngingo ikomeye kandi nyamukuru umuntu afata mu buzima bwiwe. Hari ingingo nyinshi umuntu afata kumbure zifise insobanuro, zifise akamaro, ariko zose ni z'akanya gato. Ariko ino ngingo yo ni ingingo ihoraho. Mbega Yesu uramugira gute? Uyesu w'Inazareti, umukiza wawe, umucunguzi wawe, uyu Yesu yasesha amaraso n'ubuzima bwiwe akabutanga ku bwawe ku musaraba i Golgota. Yesu ari mu biganza byawe, mu biganza byanyu. None turamugira gute? Turamugenza gute? Hamwe na Tabaranamu acacurubanza rero urengera nsome kano gace kajyanye n'ibitugo turavuga ngo kubiba byose habwirizwa kubaho igituma, kuko ivyo haba hari imwe miri nyuma yavyo. Igituma ivyo byabwirizwa kugenda uko kuri uyu muntu akomeye yabayeho ku isi, nuko igihe cyari gishitse. No nta kundi byari kugenda, kandi nta kuntu na kumwe yari kubicika. Byari bikwiye yuko, byari bikwiye ko biba mu rujya mwanya. Yesu yari aje ku isi neza na neza nk'uko ijambo ry'Imana ryari ryabivuze. Turashobora kubana dusoma hano biravugwa neza bitomoye ngo vyose bishika mu ntumbero runaka, kandi bikaba mu gihe nyacyo. Kandi bari ikintu abantu batashoboye gutahura, icyo kintu nazo cyabaye ukubambwa kwa Yesu Kristo. Abantu ntibagitahuye. Turashobora kwibaza uno munsi ivyabaye kuri bajya abantu ibihumbi n'ibihumbi. Bamwe baravuga bati ngo uyo mugabo yavyawe na Maria, ngo kandi Maria yamuvyaye imbere y'uko anuba kugwiwe, ngo ni uyo mugabo niki canke niki. Abandi bakavuga bati urya n'umuvugishwa n'Imana w'i Galilaya. Abandi bagasemera bakavuga ngo ntihashimagizwe uje mu izina ry'Uhoraho, umwami w'Abisirayeli. Benshi bamwe bavuga ibi, abandi bakavuga ibi. Turazi Yesu uwari we, ariko kandi turazi yuko kiriya gihe byose byagenda nabi, abantu ntibari bazi uko bimeze. Biranditswe mu butumwa bwiza mu njiri, haranditswe ngo iki ni igihe cyanyu, iki ni igihe cy'ububasha bw'umwiza. Luka 22:53 ngo iki ni igihe cy'ububasha bw'umwiza, umwana w'umuntu agira afatwe. Ndeka mbandanye nsome n'ibiri jambo ryaravuzwe muri kiriya gihe, muri hazoza umuntu bizocamo kugira ngo rino jambo rishobore gushika, kuko Imana niyo yabivuze. Ni icyemezo cy'ijambo ryavuzwe. Yesu yarakwije ibisabwa byose, kandi ijambo ryaremeje ko ari we Mesiya. Neza cyane. Hariho kandi amajambo agenewe iminsi iherezo muri Bibiliya. Ayo majambo ategerezwa kugaragara, akagaragara kwarukuri. Mwene Tabaranamu ariko arasoma imirongo mike, akavuga ku Baheburayo igice cya kane umurongo wa 12, aravuga ku batoranijwe. Abaheburayo 4:12 ati abatoranijwe bonyine bazobimona, nibo bazobitahura. Abatoranijwe bonyine nibo babimenya, nibo babyemera, kuko abatoranijwe baba bagenewe kubibona. Ibi aha niho hari banga. imbere yuko Esawu na Yakobo bavuka, Imana yari yarafashe ingingo yuko gutoranywa kwayo kubaho, kandi nuko byagenze, abatoranijwe barabibona, ariko ntibagarurira ngaho, barumva, barabyakira, ijambo ririnjira muri bo. Umunsi umwe iri jambo ribwirizwa gushitsa ibiri ribwirizwa gushitsa amasezerano ari muri ryo, kandi muri bo canke muri abo baryizera rizogaragara ribukuri nk'uko ryacitse ukuri muri Kristo. Abatoranijwe bonyine nibo bazobibona, nibo bazovyemera. Baratoranijwe kandi bagenewe kuzobibona. Amashimwe aba Imana yacu. Mbega twe turi iki kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana? Turi iki? Atari ibyo gusa, ariko ijambo ry'Imana rya kino gihe, kugira ngo ijambo ry'Imana ryari ryaragenewe kino gihe rishobore gushitswa muri twebwe. Turi iki? Turashobora kuvuga nka Mariya tukavuga tuti, ndi umugorano w'umwami Imana, nibimbere nk'uko ijambo ryawe rivuzwe. Twebwe turi iki? Turi bande? Umugogo umuntu ashobora guca akarengana, ariko Imana yatubonye ukundi, hanze y'uyu mubiri yabonye ikindi, yabonye ubugingo bwawe n'ubwanje, ikiradukiza wowe na jewe, yaratubabariye, yaratugiriye ubuntu, yaraduhezagiye, kandi yaruguruye amaso yacu. Mbega amahigwe, mbega ubuntu! Haranditswe hano ngo hari amajambo yagene, hari amagambo yagene igihe cy'iherezo muri Bibiliya, kandi aya majambo ategerezwa kugaragara ibihe byo atizo kugaragara. Twasomye mu intangamarara, twasomye ibizoba byose, kandi turashobora gusoma imirongo myinshi mu byanditswe, ariko turaza kwibanda ku bintu bituraba. Mu bantu bari ku isi bose, ijambo ry'Imana rirashika ataruhara tubigizemo, ariko mu bizera, ijambo ry'Imana rishika mu bizera iyo abizera bajyakire mu kwizera, atari uko nirishika mu bizera. Insiguro y'ibi bintu, hari ahantu handitse ngo umunsi umwe yageze Kapernaumu afata ibyanditswe arabisoma. Mwarabonye yuko yasomye igice gito cy'ibyanditswe, hanyuma agaca ashyira hasi igitabo agatavuga ngo iri jambo ryo mu byanditswe rirashyitse. Iryo jambo rero ryaraba ryavuga ku mwaka wo kwemererwa ko umwaka wa yubire, ari nawe yabwirizwa kuvuga ko isezerano rya kera, umwaka wa yubire wari umwaka aho imbohe zose cyanke abagurano bose babwirizwa kwidegembya, baraca baterera hasi ibintu byose bumvise inzamba ivuze mu gihe cy'umwaka wa yubire. Muri icyo gihe rero bose baca bataha iwabo, umwenda w'umwe wese wari warishwe, umwe wese yari gushobora gutaha yidegembya. Hano hava ijambo cyangwa imvugo ivuga ngo kuvuga ubutumwa, kuvuga ku byerekeye umwaka wo kwemererwa n'umwami. Umwaka wo kwemererwa n'umwami ni ubutumwa bw'umunezero kandi bubohora, biva mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ubwo butumwa bwiza buvuga yuko umuntu wese abwumvise abababariwe kandi abashobora gusohoka yidegembya, agenewe kuzibonera ubwiza bw'Imana. Arabandanya kandi akavuga ati akenshi Imana iremera ntitubone ibyo bintu gushika igihe tuzobikenera tukaba nk'impumyi ntitubibone, ikatureka tukamera nk'impumyi ntitubone ibintu turiko turabona uno munsi, kuko ubu tubibona kuko ari cyo gihe tubikenereye ko n'igintu munsi n'igihe turimwo, kandi byaremeje kwa rukuri. Badata basokuruza ntibari bazi ibi bintu, Bibiliya iravuga yuko batari babizi, yabigize ibanga gushika ku minsi y'iherezo, gushika igihe byabwirizwa guhishurwa, bigahishurwa abana b'Imana, bizohishurwa kugira ngo ubwiza bwiwe bugaragare ku bwishimwe giwe ku isi. Nkuko byagenze kiriya gihe ni nako bimeze uno munsi. Umwe wese nk'umunyamwenge w'ibyanditswe yari gushobora gufata ijambo ry'Imana mu minwa mu maboko akavuga ati umviriza, handitswe ibi n'ibi 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 n'ibi. Yarabona yuko imbere, barabona yuko imbere yabo hari umuntu atari ikiniki, barabona yuko ujya muntu atari ngo duke hano utundi hano, nkuko byanditse muri Yesaya 28, ariko barabona yuko uwari imbere yabo yari kunengesera ku Mana bwose mu mubiri, niwe yari imbere yabo. Kwari ugushitswa kw'ijambo ry'Imana ryose nk'uko byari byaravuzwe mu kanwa k'abavugishwa n'Imana. Bararondeye aha na hariya, barigishije abantu, ariko naho bari bafite Bibiliya barahushishije abantu, ntibashobora kubona ugushitswa kw'ibyanditswe. Iki nicyo kibabaje. Iyo ibyo biza kuba ku bindi bitabo bindi, bitabo by'abantu batemera Imana cyangwa ibindi bitabo byabivuga ibyimivuga ku mico y'abantu bya filozofi, aho nta byinshi bari kuvuga, bari guca baduza ibitugu maze bagaca bavuga bakavyihoza. Ariko kuva ku wa mbere guca ku wanyuma bose bari bafite Bibiliya. Mbere na wa mugwanizi murazi yuko igihe aza ku mwami wacu ntiyavuze amajambo menshi mbere yuko atangura kuvuga icyamuzanye. Yaravuze ngo haranditswe ngo haranditswe ko azotegeka abamarayika biwe ngo kugira ngo bakuramire, ngo kugira ngo ntutsitare kwibuye, nta bindi. Yari gushaka kuvuga ati ngo haranditswe aha n'aha, haranditswe ngo ibi n'ibi n'ibi, kumbure ko yarazi umurongo akabazi n'igice. Ariko byagenze gute? Umwami wacu ntiyamwumvirije umwanya muremure, yaciye amwishurisha ijambo. Bakundwa, ntibikwiye gusa ko umuntu afata umurongo hano wundi hariya, ari kugira ngo ashobore kurwanya iby'Imana, ariko bisaba yuko umuntu yegeranya ibintu byose akabyegeranya kugira ngo dushobore gutahura ijambo ry'Imana, twongere duhabwe umugisha yasezeranye. Bisaba ko twegeranya ibintu byose. Mbega muri ino minsi ntimwabibonye? Niko karorero keza kurusha utundi turorero twose. Ntudufashe Mateyo 28 tukavuga tuti ego umwami Yesu yavuze aya majambo yarayavuze, ariko aho niho kandi abanyamadini bashimangira. Mbega nibiki? Bakoresheje inyuguti batuma abantu bakira uruhande rwo guhishurirwa nyakuri kw'ijambo na mpemu, kandi icyo nicyo kibabaje. Ntituzigera dushobora gushimira Imana uko bikwiye kubw'ayo mahirwe yatugiriye yaduhaye. Ntitwumvise inyuguti gusa, ahubwo izo nyuguti zacitse amajambo, ayo majambo nayo yacitse imirongo, iyo mirongo nayo yacitse ibice, ivyo bice navyo vyacitse ibitabo, maze igitabo nacyo cyacitse uguhishwa kwa Yesu Kristo. Nicyo kintu gikomeye Imana yaduhaye kubuntu bwayo muri no minsi. Ntitwabwirizwa kubifata minenegwe na gato. Hano aravuga nkuko nabisomye ngo murabibona ngo iremera twebwe tugacika imumyi gushika mu gihe tuzobikenerera. Ivyo bintu tubibone. kushika igihe tuzobikenerera hari ibintu tumaze igihe tine tutabonye hanyuma tukaza tubona ibi twatubona n'ibi kace tubona n'ibindi kuko ibyo bintu byari bikenewe kuri twebwe uko niko Imana yabitumenyekanishije yatumenyesheje kimwe ku kindi yiba bitubwiriye rimwe tuba twaraguye igihumura kandi twari gushobora kubyihangana ibitubwirira rimwe ugiye kimwe umwami wacu Yesu yaravuze muri Yohana 16:12 aravuga ati ndacyafite ibyo no kubabwira byinshi ariko nimushobora kubyihanganira muri kano kanya ariko aho mwe muyerazozira azokwabira kuvyanje maze abibamenyeshe kandi nibyo biri kubira muri kino gihe aravuga hano ati yatugize impumyi tubi impumyi ku bintu turiko turabona uno munsi kuko n'igihe tubikenere uno munsi turiko turabibona kuko turabikeneye n'igihe turimwo biriko biragaragara ko ari ukuri basogokuru ntibari bazi ko ibi bintu ntibari babizi oh ese kuntu ari byiza gahemwe kubona dushobora gufata ibi bintu tukamenya yuko ima tukatahura yuko Imana ifite ijambo ridasanzwe yageneye buri runganwe n'umugisha ijambo muri rusange n'igihe byose ariko rero hari amasezerano araba kino gihe cy'iherezo ikiturimo kandi igihe cy'iherezo samasezerano muri rusange ariko arashika ariko hari amasezerano araba gusa amajambo yaravuze araba kino gihe amajambo y'Imana araba kino gihe kandi turashobora kuyagira ku mugabane ku bw'ubuntu Yesu yari kandi Yesu ni ijambo ryambaye umubiri mbega Yesu uramugenza gute bwa mbere na mbere ijambo yariho kandi ijambo yaranye n'Imana kandi ijambo yari Imana vyose vyaremwe naryo mbega ijambo ryiwe urikoze iki urikoresha iki ivyo ukoresha ukufata ijambo niko nawe uwo mufata wakiri ijambo umwakiriye mbega ntitwasomye mu ijambo ry'intangamarara canke ujya murongo wakurikiye hano muri Matayo 10:40 haravuga ngo ubakiriye abanyakiriye kandi unyakiriye abayakiriye wantumye ubu rero hari ikintu kije kida muri jewe wakira uvugishwa n'Imana kuko avugishwa nayo azohabwa impera nk'iyuvugishwa n'Imana wakira umuntu agororotse kuko agororotse azohabwa impera nk'iy'umugororotse umwami yarungitse abiwe abarungikana ijambo ryiwe ntiryari ijambo ryabo ryari ijambo ry'umwami gushika uno munsi Imana iracyarungika intumwa zayo zirungika ijambo ryayo maze umwami aravuga ati uwubakiri abanyakiriye ubumva abari karumvirizaje ubumvi abayumviye jewe nibigende gutya igihe cyose ko turavuga ijambo ry'Imana rishobore kuba ari ijambo ry'Imana kuri twebwe twese umwami ashobore kuvugana nanje avugane nawe avugane natwe twese biciye mu ijambo ryiwe kandi nibaza yuko turi nka wa mwigishwa umwami yafashe akamushira ku ruhande hari aye muri Matayo 13 yaramubwiye ati abigishwa biwe yarabashyize ku ruhande arababwira ati abandi ndababwira mu migani atari ko mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ubwami atari kuyasobanura oya ahubwo kuyamenya kuyatahura kandi ni navyo Imana iri kirakora kuri wewe na jewe no kuri abo bose bamwizera kandi bamwumva bakamwizera gushika ku misi iherezo hari ibintu byinshi byagumye binyegejwe bitahishuwe ariko nk'uko byanditswe ngo mu misi y'ijwi ry'umumarayika girindwi ibanga ry'Imana rizoheraherezwa nk'uko yabimenyesheje abasavyi biwe avugisha. Ivyo mubifate nkama, ntihanditswe ngo nk'uko yabimenyesheje abigisha n'abavugabutumwa, nk'uko yabimenyekanisha abashingana y'ibishengero, nk'uko yabimenyesha n'abadiakoni, ngo canke akabimenyesha abungere canke ngo akabimenyesha abandi bantu. Oya, ahanditswe ngo nk'uko yabimenyesheje abasavyi biwe avugisha. Turi mu gihe cavugishijwe kandi dutegerezwa kuvyemera, tugatahura yuko Imana iri kivugana natwe biciye mu ijambo ryayo, maze tukamuyisaba buri gihe kugira ngo Imana idutahuze ivyanditswe, iduhe gutahura ivyanditswe. Nyamara hari ikintu kiri ku mutima wanje ngira ndakivuge mu gusozera. Nuko icyo nshaka nuko ijambo ry'Imana ritogwa nk'umucobo cy'igisumanye cyangwa ngo rigwe mu mutima hamwe umuntu avuga ibinyuranye n'ibiri mu mutima, ahubwo nshaka ko rigwa mu mutima wagizwe musha, umutima wiyeguriye Imana, umutima Imana ishobora kubamwo. Umutima wagizwe musha. Umuririmbyi aririmba akavuga ati, "Umutima umeze nk'uwawe, wuzuyemo kamere y'ukwera, wuzuye ukwizera n'urukundo." Imana nishire ijambo ryayo ryiza kandi ry'igiciro, irishire muri twebwe dushobore kuryumva kubw'ubuntu, irishire mu rwavya rushasha kugira ngo byuko dushobore kuvuga tuti ngo ivya kera byarashize, ehe ibintu byose byacitse bisha. Aho niho by'ukuri bizoba byagize icyo bimara. Aho rero niho ijambo ryahishuwe rizoshobora kugaragara ko ari ukuri muri wowe na jewe. Kandi muri ubwo buryo niho tuzoshobora guhuza naryo, kuko umuntu w'inyamara maraso ntashobora kwemera ivyamwemu. Nicyo gituma isico Imana ikagaragaza muri wewe na jewe no muri twebwe twese, ikagaragaza ibibereye, ikabirema muri twebwe, kandi ikatugira inzavya zakira ijambo ryiwe ry'igiciro ryiza. Umunsi umwe rino jambo rizocika ubushobozi bw'Imana kandi rigaragare ko ari ukuri nk'uko twaryakiriye kandi twaryemeye. Imana duhezagire twese ku bw'ubuntu bwayo. Amen.